Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiyone zancu ti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa kane tariki 18 kwezi kw'icumi mwaka 2018. Ni saa kumi zo kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Nkundikije. Inyuma yaho umwunganizi mu mishikirano ihuza Abarundi asohoreye ubutumire bw'abazoja mu mishikirano inshuro ya gatanu. Amashirahamwe hamwe n'imirwi imwe imwe itaronse ubwo butumire irabandanya kwandikira ibiro by'umwunganizi isaba ko nayo yoshirwa ku rutonde rw'abazoja muri ibyo biganiro. Muri ayo mashirahamwe hamwe n'iyo mirwi harimo ishirahamwe rishasha Alliance Burundaise des Activistes et Défenseurs des Droits de l'Homme, ishirahamwe ry'Abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga Burundi Solidarity International, hamwe n'ishirahamwe ryishinze kugwanya intwaro ya kamwana wa mama Falcon F, hamwe n'ayandi mashirahamwe. Ikintu nyamukuru ayo mashirahamwe ahuriyeko nuko havuga ko atabona ikintu kizova mu mishikirano yimirije mu gihe cyose amashirahamwe afise uruhara ruhambaye mu buzima bw'igihugu azoba agikumiriwe muri ivyo biganiro. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye Pamela Mubeza arongoye ishirahamwe Alliance Burundaise des Activistes et Défenseurs des Droits de l'Homme. Mwaramutseneza Pamela Mubeza.
Mwaramutseneza.
Murakomeye.
Yego, mwakoze neza kututumira.
Yego, turi kumwe kandi na Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F ryemeje kugwanya intwaro ya kamwana wa mama. Mwiriwe neza Gerard Hakizimana.
Mwiriwe, turamukije, no kwa twumviriza abose aho bahagaze aho bari. Turamukije, turasinye ko bamwatumiye.
Murakomeye namwe.
Turashima.
Ego metri kumwe kandi na Professeur Libera ntibashira kandi nawe nyene arongo ishirahamwe ry'Abarundi Burundi Solidarity International riherutse kwandikira umukuru w'umwe umukuru wa komisiyo y'umwe bw'Afrika Faki Mahamat rimusaba kuronsa Abarundi umuhuza atahoyegamiwe. Mwiriwe neza Libera ntibashira kandi.
Na maro neza.
Murakomeye.
Ndaramukije bari kubatwumviriza n'abana babatumire.
Murakomeye.
Na mahoro na mahoro.
Ego mirekado utagure kuri mwebwe nyene Libera ntibashira kandi mwikete mwandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat muvuga ko mutizigiye umwunganizi mu mishikirano y'Abarundi mbega akizira ko iyo mishikirano izogira ikivuyemwo muri iki gihe umuhuza yamaze gusohora ubutumire nakakangana iki kuri mwebwe.
Kuri twebwe nta kintu kizovamo na gatoyi, nikivyerekana nuko mu biganiro byabaye atakintu barashika ko kandi bamaze kugira imishikirano ishikine sigire igira gatanu izova mu kintu kininiya. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri ni uko twihweje gushika uno munsi ibyashyitswe ko ni uko abagiye muri ibyo biganiro baherekeje ubutegetsi bw'Ubujumbura kugira ubutegetsi bw'Ubujumbura bushobore gushyira mu ngiro ivyakozwe vyose no kuvuga ivyerekeye ibwirizwa rishingiro rishasha. Murazi ko itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu habaye referendum ibwirizwa rishingiro rishasha rikajaho. Mu ncamake rero abagiye muri ivyo biganiro baraherekeje ubutegetsi kugira bushire mu ngiro programme zayo. N'ubu ya gatanu niyaba mu gihe yoba no kugira bategure amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bazoherekeza uwo mugambi wundi wimirije arivyo twumvise ko ibizo bazoyaga ari fede route no kuvuga urupapuro rw'inzira bwo gutegura amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri.
Libera, muravuze ngo mu gihe amatora yo imishikano yoba hari amakuru mwamufise avuga ko iyo mishikano idashobora kuba
mwarakurikiye amakuru ku maradiyo hasohotse nk'umuvugizi nk'umu vice president du parti CNDD-FDD yaravuze yuko nama nozeye ibyo biganiro byobananiriza Burundi ko bidakeneye kubananiza hanze. Le premier vice president nawe yaravuze yuko kwivyo biganira ari gutumwanya umuntu yumvirije abo babiri biraboneka neza yuko Bujumbura itashobora kwitaba ubutegetsi bw'Ubujumbura adashobora kwitaba ivyo biganiro
ariko na mwebwe muravuze ko ivyo biganiro ataco bizovamwo ikintu mwebwe mwowe nacokorwa kugira ngo ivyo biganiro bigire akamaro abarundi niki
icambere cyo nuko abarundi bose twokwemeza yuko ari ingorane mu gihugu ibizerekana ni byinshi abarundi babaca ibihumbi 500 barahunze kandi abandi babana bahunga hariho ubwicanyi ibyo ndiko bigaruka ko ni ibintu abarundi bose n'amakungu yemera ko ari ingorane icyo ni cyambere cya kabiri nuko hari ingorane abantu batse kuyaka kugira batore umuti w'izo ngorane icyo kugwa rero nuko ubiganiro byukuri atawe bikumira hamwe n'umufasha atawe yegamiye uno munsi abari ko barafasha bararitse igice kimwe cabari ko baraganira bagiye ibintu byose nshaka kuvuga yuko muribuka nibutse yuko amakungu yose aba ni yo Afrika n'aba Nations Unies iba ni Europeyene iba nakaje karere bavuga yuko ibyino accord arusha atawo ikorako
egome icyo kibazo ni cyo tubandanya cyane gose reko nashaka mbaze mushya na Nigeria Hakizimana
reka bize gato yinashame mvunagure nuko rero umu ibyokogwa ishokogwa nduko haboneka umufasha mushashe atawo yegami no guhindura igihugu ibiganiro biberamo ikindi cya gatatu nico bo kwiga kugira umuti urama abarundi bose borohegwe barongo mahoro n'umutekano uwo muti urama naho no kwiga ingene
yego reka ndabasabe mumpe inyishungufi umpe inyishungufi ngufi reka tubaze mushya na Jean Hakizimana nawe nyine tubwire mwarandikiye umuhuza musaba ko ishira mu ryanyo byo tubirwa hari inyishu muri aronka mukanye gato
nakoze cyane ndagiye kwivuga twarandikiye umuhuza hari kigerekezo ya kabiri aho twanditse dusaba ko ishira mu ryacu byo tumigwa bitwa twashizemo n'andi mashyirahamwe bwambere nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimwe n'akamwe na mama nuko dukorera mu Burundi kandi tuzi ibyo yabera mu Burundi ariyo tukaba twagombye twashatse kwereka umuhuza ko ibijyanye n'ingendo n'ubutegetsi byatanze bitadushimishije usanga hari amashyirahamwe yatumiwe atari mu gihugu nawe ugasanga biri kuba mu gihugu na trafic aterera keretse ko ahanini usanga ari kuvuga ibintu bakura kuri za mbuga ngurukana bumenyi rero tukaba twifuza ko ishyirahamwe ryacu atawugegamiye mu bijyanye na politiki ryo tumigwa kugeza uno munsi rero tuvugana nta nyishu turaronka ariko kandi turabandanya gusaba ko twotumigwa kindi dusaba natwe twotumigwa tubona ko ibyo biganiro nk'uko kwezi kw'icumi ariko ukunda ko muzi ko abarundi babuze icungu na cyane cyane icungu za nk'iyarundi nayo yo kwikukira hamwe n'incungu ya demokarasi rero bigatuma abarundi mu gihe bo kwitaba batuba bahaye agaciro gakwiriye izo cungu
muri ko musaba ko ivyo biganiro byose birakunguruzwa
icyo dusaba nuko byunguruzwa hama kandi tugasaba ko naho byokunguruzwa bagombye gutumira botumira amashyirahamwe ari mu Burundi yose kugira atumire imigambwe yose kugira ashobore kwitaba ashikirize ahagaze kuko nayo azi ibiriko bira mu gihugu canke akurikirana cyane yakurikiranye byofasha kugira kumbure umuti utohogwe mu gihe rero ibyo bitokunda twegumisha amatongo dusaba ko ibiganiro byo cyabiheza bigatahukanwa mu gihugu kugira bishobore kwitabwa na benshi bashoboka nkuko twabishyirije mu itete twanditse uno muti nta cyitwazo na kimwe cyuko umuntu yovuga ku biganiro bishobora kubera inyuma hama ikindi novuga ko tutawugiye kubona mugenzi wanjye yewe simakana umuhuza amaze gukora ibitari bike kandi novuga ko yateye intambwe mu byo yakoze muri azi ko mu biganiro byaheruka yavuga ko ari bya nyuma barashyize ku bitari bike hari ibyo banditse rero twibaza ko ibisigaye uno munsi ni uko abarundi bose bamenya ko igihambaye ari uko bajya hamwe bakumvikana bagategura amatora y'ibihumbi 2020 neza kuko kanatsinda abarundi turi umwe
mukanya gato Hakizimana mukanya gato murafite akizero mu gihe ibyo biganiro byo wakwigenekezo byatekanijwe muri uko kwezi kw'icumi murafite akizero ko bizogira ico bivuyemo mu kanya gato
ubwambere twogira akizero mu gihe amashyirahamwe yose akorera mu gihugu yoba yatumiwe mu gihe amashyirahamwe ataba yatumiwe nitwifuza ko ibyo biganiro biba twifuza ko na leta hamwe n'abandi banyepolitike bose boca ivamo ko ibyo biganiro nta nibyo byaba biri kubiracagura yari kubikoresha cyaka imyenda kamwana mama dusanzwe tugwanya nkuko mu kete twaganiriye ko bivanga kwa mwe bamwe mu byo biganiro
yari
ibintu twamirira kure mbere tuma kuri toki mu ntumbe yo kugomba kuburiza ibyo bintu bibandanya biba
ego madame Pamela mubeza muri namwe murongo ishira hamwe yandikiye mpuza risaba ko mwotumirwa hari inyishu muraronka
nkani shuturaronka kiretse ko tu dufite amakuru atubwira yuko hariho abafite ubwo butumire mugabo ngo bufite twebwe ntiturimwo
ikintu muri ko murakora ni iki muri iki gihe
turiko turabandanya tuzosha tumwandikire turiko turababwira tubabwire ukuntu bimeze tukashikiza ibyiyumviro by'iwacu bisigura yuko tuvuga tuti ntibyumvikana na gato y'ukuntu aberekeye n'aya matata ari mu Burundi badatumirwa nicyo cyumve twa dufikiriza amakungu n'abandi bose bafite ijambo mu gihugu n'abafite ijambo mu karere
mwihweje ibishikirizwa n'imirwi itandukanye murase kizera ko ibyo biganiro bizogira intambwe
biragoye ko bigira intambwe kuko nise na kumvirije kubabwira abafite icyo bari guterera ntibari kuba baratumirwa kuko amatati yabaye mu Burundi ingorane zabaye mu Burundi zari zerekeye twebwe abanyagihugu bari mu Burundi abari mu Burundi ico gihe cyane abahunze ubu buri abanyagihugu kuvuga abakenyezi urwaruka bari mu mashyirahamwe nibo ba aya matati yashigiye yabaye mu Burundi nibo bahohotewe bikomeye nibo bashikiwe n'ingorane nibo bangajwe nibo bafunzwe nibo havuyemo abapfuye mugabo hageze yuko hafatwa ingingo haja mu biganiro ugasanga abo nyine begwa n'ibyo bibazo nibo batatumiwe
tubibutse inshuti mwese ko muri komara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Etienne Mwiweneza
Mirewe.
Etienne muri hehe?
Sabwe?
Muri hehe?
Twe twavuze yuko turi muri Kirundo Busoni.
Akazi na Kirundi ninde?
Ndiyo kubwayo.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku mashyirahamwe yanditse asaba ko yotumirwa nayo nyene mu biganiro bizahuza abarundi mu misiri imbere imishikirano izoba mu misiri imbere. Duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Murakoze cyane. Kubijanye n'ibi bintu ukuntu bimwe birakurikirana vrema twe tugerageje kuraba turabona yuko n'umuhuza ubwiwe n'umufasha wiwe nabo nyine ntibabona donke iyo urimo urakina umupira utabona igori riri kugira ujyane uyo mupira nabwo nyine ntabwo uba uri umukinnyi ureba neza aho ndimo ndashaka kuvuga ku iki kijyanye n'ukuntu bajya bavuga ngo abantu batonde ngo bariya ntibatonde uzi neza yuko uri umwere uravuga uti jewe ndaje nihaza abantu bose hagira umunyagiriza ikintu niba hari ikintu nagigwe bose bakoranye urumva bijya rero umuhuza aca avuga ngo yatumiye hari habo yatuye indi bijya byerekana ko ari sisiteme abafise bavuganye na leta kibariya ngo basinde bibe biraburudu bikugira ibintu bibe biradindira
urakoze Etienne reka
gatoya
duga kunyarutsa sozera
ikindi nashaka kubaza nk'ikibazo kandi kigaragara ko ariho bituruka none inyo africaine east african community amakungu zaho ni none abo bantu ko bara abantu muri kahise k'igihugu bafise imbaraga none bo ubu basigaye barushwa ubwenge n'abarundi koko ku buryo basigaye nabo batabona ibintu bija kuko ibatofata ibintu mu minwe bavuge bati turashinze itegeka ibintu tubitwaruka
murakoze Etienne reka duhe ijambo batumire bagira icyo babivuze ko reka dutangire kwinjira reka Hakizimana duga ku ijambo unyishuza ku
ubwambere ya manishimire Etienne ariko kandi kujyanye no gutumira canke kujyanye n'umuhuza yose ni uvuga ko bananiwe canke bafite ibyo bavugana na leta imbere kuri ababifise yaza ko leta aba ariyo itanga urutonde rw'abantu bose batumirwa yaboneka rero ko umuhuza ku by'ukuri yigenga mu byo akora ariko kandi twebwe nk'uko twabishikirije kare twibaza ko umuti w'ibibazo cyane ukujya hamwe ariko tworeka abasivyo bagirizwa ngo bitabe ibiganiro ahubwo abo atwibaza ko icyambere ariko bagimbere gutungane hamabeze bakabandanya bubaka igihugu nk'abandi barundi mugabo twipfuza ko etuguma mu kudahana ibyagiye biranga akahise mu buryo byanatumye tuguma tubura abantu bitandukanye tugiye n'incungu zacu twagize rahagwa mukamuzi ko atagiye cyahengeshanije abarundi bagumye babura ababo n'icyo tuba twibaza ko uno munsi tutaba dushingira intahe ukudahana cyangwa twiyumvire ko ibiganiro bizoza bitora umuti ari ibiganiro bitimataza ukudahana oya ibiganiro bizotora umuti ni ibiganiro bihurikiyemo bose ariko bari mu gihugu nk'uko nabivuze amashyirahamwe ariko akorera mu gihugu atari abantu bakura ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi atari abantu bavuga ibintu uko bitari atari abantu ariko bakorana na opposition
ego namwe madame Pamela Mubeza mu kubibazo ni ivyimvira byashikirijwe na Etienne muduga ku ijambo
Negira manje murakoze cyane negira manje insubire hari kintu ndashaka kubabwira nuko sagaseseshwa rumuri birazwi neza yuko hari amashira hamwe yitwa ko ari amashira hamwe ateka akazi na muntu yegamiye ubona ko ahengamiye kuri leta hakaba n'andi mashira hamwe wumva ko ahengamiye kuri kuri opposition twebwirije ishira hamwe ry'iwacu ntaho yegamiye atari kurwanira agateka akazi na muntu bitari twumva rero tutahari ngo tube twitajije ibiganiro hariho ingorane dutinya yuko not current dukora tuti hazohava hari ikibazo yuko bazohava bagenda bicarane abo bagiye kwicarana bace bumvikana ukuntu babarwaniranira hanyuma abantu babe barapfuye babe bazize ubusa ntihage butungane gukora bamwe bahebereranire baba bararenire bagabura ubutegetsi hama imyaka tumaze twarahunze biba bibaye impfagusa abantu bapfuye amaraso yabo babaye impfagusa ico ni kintu gikomeye cyane tuvuga tuti bice bituma dutegereza kuba tuhari nk'abantu bategamiye haba ku ruhande rwa leta haba opposition kuko turashaka by'ukuri ko ibi biganiro bibaye bibeje kuri ibintu bitoye binyisha abarundi ubwicanyi buhagarare aba abakoze ubwicanyi uruhande rwa rwo gusa kuri kirenga ko ndi ubwicanyi bikore bwakoze ku suruhande rimwe rwakoze ubwicanyi bwabaye ku mpande zose kandi ubutegetsi butunganywe cyukuri butunganywe no kuvuga ubutegetsi buhuza abantu bose atari ubutegetsi bufasha ubwoko bumwe canke igice kimwe cy'intara canke abantu bahengamiye ngaha kandi n'ukuri kugira ngo igihugu cacu cy'Urundi gisubire kigira ijambo dushe dutere imbere dushe tube igihugu kizwi mu makungu kizwi nk'u Burundi by'ukuri kujya bwari buze u Burundi bw'amatano buke
ego mushyana he libera ntibashira kandi ivyimvire vya Etienne duga ku ijambo mu kanya gato
ego mu kanya gato yi ndugushimira Etienne ku kibazo yabajije n'interano yatanze ku kibazo yabajije interano yiwe umuhuza n'umufasha byarabagoye ibintu biboneka cyane rwose kuko basa n'abananiwe nkuko yivuze neza ntibabona iyo baja muganda bitangaje kuko uravye umugwi urimo ugizwe nabo bariko barafasha ugacura umugwi wari ugizwe n'igihe Mandela yari kwafasha abarundi urabona neza ko hari ubudasa novuga yuko Mandela yarafise inguvu zikomeye yari yemewe n'amakungu hanyuma yarafise ishaka yo kumvakinisha abarundi uno munsi rero igihaze n'uko abariho na shaka bafise yo guhuza abanyukubikanisha abarundi kandi vyarabagoye cyane gose ku kibazo ciwe rero ati none community international niyo fata ingingo mu vya politique ntibyoroshe mu gihe iki kibazo cyo Burundi kiri mu minwe yakajya karere nuko ku karere kabivamwo karondera nyine kabivamwo kuko muri politique nta echec ibaho niyo migambi rero bafise iyi raundi ya gatano ushobora kwihenda muri analyse ariko l'histoire me donnera raison probablement
icyo kibazo cy'umuhuza turakigaruka ko ariko reka mbanze mpe n'ijambo ubundi bunyanyu radio ijwi rya Amerika Raymond mwiriwe neza
neza
mwiriwe muri hehe
ndi mu Rwanda ndi Kigali ku Gisozi
yego
ariko ngenda gira ngo mbanze mbabaze ese ni iki kintu mushaka arusha abarundi bashaka arusha kuruta kugira ngo bicare mu Burundi bo bashake amahoro bashake ikintu cyatuma i Burundi butera imbere ni iki kintu bashaka kurusha bakubaza kurusha kuganira bo bakabona amahoro bakava mu miryane. Ikindi kintu giteza gituma Burundi butagira amahoro, reka nkibabwire, muce ikintu bitangwa abahutu ngo abatutsi ngo abatwa, ni mu gice cyo kintu Burundi buzagira amahoro buzatekana rwose.
Murakoze Remo ivyumviro bihambaye bishikijwe n'umushinga he Remo leka duhi jambo Gerard Hakizimana Remo agize ati yarusha muhajakiki genda mwicarana Abarundi murabe ko mutorera inyishu ibibazo byose mufitane.
Twebwe ni aza ko bimwe tugize iminsi dushikiriza dusaba ko Abarundi bonyine ubwabo bo kwicarana batokwama bibaza ko yarusha ariho hari umuti w'ibibazo Abarundi bayegize canke bafise. Uno munsi tuvugana sibo tuko turaraba ntacyo tuma hari umuntu avuga ko ibiganiro nyamba byoba byomera hanze igihugu. Uno munsi tuvugana dufite ishyirahamwe riri mu gihugu cyose ikurikirana ibintu ku munsi ku munsi, nta na kimwe cyotuma hari ibiganiro bibandanya kubera iyarusha. Ikindi yavuze gikomeye, umuntu wese akiri kuby'ubwoko yi avuga ko abahutu bakumiye abatutsi abatutsi bakumiye abahutu, uwo muntu nibaza ko ntacyo ariko araterera mu gihugu, kuko tuko turaraba biraboneka ko uno munsi ubwoko twavuga ko buri hamwe, kuko muri kahise byarigeze kuba abantu nibicarana abantu nibarabana gyiza, ariko uno munsi tuvugana umutu n'umututsi barasabiriranira, umutu n'umututsi barahurira mu isengero, umutu n'umututsi baranwana mbere bafatikanije kubaka igihugu. Ariko nibyo hari Abarundi bahenzwe bari hanze, abo cyo twifuza mushya mu gishinzwe guhanya ikimenye n'akamana n'amahama, niko twifuza ko botahuka amahoro bakaza kubakana igihugu na bene wabo, hama bakamenya ko ibintu byose dukeneye bizoba mu gihugu, kandi twemereye ko inzego zihari ari zatowe, hama ibisigaye nabyo tubanaye dukora kugira
egome mushana he libera ni bashira kandi mwishure namwe kubibazo ikane vyimvyo bishikijwe na Raymond ari mu Rwanda avuga cyane cyane igituma Abarundi badashobora kwicara hamwe mu gihugu cyabo n'ikindi kibazo cerekeye indyane z'amoko zisa ni ziri mu Barundi ku buryo butangaje cyane rwose tugakwija
naga nibutse ariko aratwumviriza na Gerard yuko no munsi hari impunzi zishika 500,000 z'Abarundi diaspora dushika 380,000 societe civile nyinshi murabizi ko ariho benshi bari hanze bahunze, abakenyezi nuko nyene, abasoda n'abapolisi barahunze, abo bose ndondaguye rero kugira aboneke umuturama barakenewe kwitabiza ibiganiro, kugira bitabiza ibiganiro bitegereza kubera hanze kubera ico bahunze kiracariho. Ibyo rero umuntu akunda igihugu akunda n'Abarundi yifuza kwa mahoro agaruka mu Burundi, Burundi bugasubizwa gateka, n'ukumva yuko ibiganiro bidakumira bitegereza kubera hanze, hamwe dutora umuturama ntitutwame mu ihumbi. Icya kabiri cerekeye ubwoko Remo yavugisha ukuri, kuko ingorane ziracariho z'ubwoko ntitwishanye. Mwumvirije amajambo avugwa, bamwe bitwa ngo ni ba mujeri, murazi cyo kivuga mujeri, mwumvirije amajambo avugwa n'abategetsi barongoye Burundi atari abantu bato bato, baca bavuga amajambo acamwe imigwi Abarundi, impinga iracari ndende. Ndashigikira ico cyumvira rero caremo yuko dukwiye abategetsi abavyeyi b'Abarundi bafata Abarundi bose cyo kimwe, bataravye ubwoko, bataravye amadini, bataravye intara tuvamwo n'ibindi bitandukanye Abarundi. Abonetse hakenewe abategetsi bakunda igihugu, bakunda Burundi, babona kure barengera ubwoko kugira twubake Burundi butere imbere nk'ibindi bihugu bitari kure y'Uburundi.
Yego, Ricardo Henjambo, Madame Pamela Mubeza, giri cyavuze nawe nyene kuvyumviro bibiri bihambaye byashikijwe na Raymond duga ku jambo
ndashimiye mu kwibaza abajije yego ntiyabeshe ndamushigikiye cyeto cy'abarundi kiri mu barundi naho turiko turondera nifuza gufasha batati nakujya ko mu rugo umushinga ntari mu kinyenzi wiwe bagize ikibazo haraza umuntu uhanze akaza akabatatura kugira ngo aba amahoro gusagashishishwa muri amakati arahari ikizemeza abantu barahunze abantu biriko barapfa abantu barafunzwe hari nawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu minsi iheze ariko yarekuye nuko byerekana yuko hari abantu bari bafunzwe donc icyo si ikibazo ikibazo rero icyo nishura Elemo ni uko by'ukuri ikibazo kiri mu Barundi mugabe icyo ndamwishura kandi igituma ibiganiro bitashobora kubera mu Burundi ni icyo nyine ni uko ni ukuvuga ko umutekano waba abategeza kwitaba muri aya matati abategeza gutora umuti w'aya matati umutekano wabo wibereye mu Burundi ntiwukingiwe by'ukuri nta cemeza neza yuko umutekano wabo woba ukingiwe hanyuma icamoko naco nta n'umwe atabizi neza yuko abanyepolitike camaye icitwazo camaye icitwazo cyo gukokeza ingwano kuri benshi murakurikirana kuma mvuga ngo rukana bumenyi murakurikirana amajambo ashikirizwa hirya no hino ku maradiyo murumva neza yuko amoko yamari ingwano ni nk'ikigwanisho cy'abanyepolitike kugira ngo abarundi tumwe ducanamwo ushobora kwishura Remo
reka tugaruke ku kibazo cyashikirijwe na Libira ni bashika kandi kivuga cyane cyane kubyerekeye umuhuza yarafise ijunja ara umuhuza yarafise ugushaka ariko hariho abantu benshi bavuga ko ikibazo kishora kuba atari umuhuza ahubwo ari ngwaneza abarundi bonyine bakwiguhindura ingendo na n'umuhuza Mandela benshi bavuga ko byamugoye cyane gose gushikaho akoresha ikenye mushika ntahe Libira ntibashira kandi ikibazo ntura ko shara kuba kiri hagati y'abarundi bonyene bashobora kuba bafise ukuntu bagoye abahuza banswe n'impande zose n'ibenshi byo sivyo
abarundi bafise mu ruhara ibyo byakana kuko icyambere cyoce nuko kivyerekana nuko abagendeye arusha bose baba abategetsi b'Ujumbura canke muri opposition nta mugambi bafite na gatoyi Burundi ico no kwita vision kuko bose ni bamisa ndahaje ni bamisa ndahaje mugabo baje bajije uti muhagiye mwokora iki bose barabana mu maso icyo ni cyambere icya kabiri nuko iyo hamaze kuje umuhuza bagutoye ukabushinga naye uhabira umushinga naye ukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ariko baratata bumvikane wabivuze neza Mandela yarakoresheje ikenye yegano no musi ikibuza gukoresha ikenye iki nuko umuhuza yegamiye uruhande rumwe iki ni kivyerekana nuko byose ibyo ubutegetsi bw'ujumbura bwifunza bwarabironse uno musi hari ibwirizwa shingiro nshasha ejo muri 2020 buca baja mu matora bafashijwe n'umuhuza
ntaguciriyemo Libera ntaguciriyemo hariho ishirahamwe mu Burundi riko rivuga ko umuhuza yatoye eka urutonde kwabo yatumiye yarukuye cyane cyane ku ishyirahamwe rya Afurika n'i Buraya bakaba bamuregereye nawe nyine ko afite aho yegamiye aho ntiwumva ko umuhuza domwa kurutoke n'impande zose zitandukanye ashobora kuba ari umuhuza ari hagati
wihweje neza aba makungu ariko arafasha no kwita yuko muri imishyikirano yimirije inyo africaine na Union Européenne na Nations Unies baragiye kufasha umuhuza kuko babonye yuko bimugoye kandi ko yegamiye uruhande ntimwibagire yuko abagiye muri Tanzania bagiye mu mishyikirano batotejwe bagafatwa bamwe bagakorwa no gufungwa muzerekana yuko igihe cya Tanzania gihengamye impunzi ziri muri Tanzania ziri bazatotezwa ni vyerekana neza yuko umuhuza yegamiye uruhande rumwe mu ncamake rero abarundi barafise mu ruhara tari rutoyi mugabo umuhuza niwe afise uruhara runiniya kuko imisi bamuhaye yamunaniye
Ega mushikana jirali namwe Hakizimana ingorane nimuhuza canke n'abarundi bwabo mukanya gato.
Jubwa menaza ko atari ngorane y'umuhuza. Nibyo ngo twabishikije twavuze ko umuhuza ari abantu biboneka ko yagombye guhengama aho yatumye amashiramwe atari mu gihugu, niwe cyo twagiriza hanini kuko cyo twipfuza nuko twipfuza ko abarundi bagaragara nk'abarundi, twipfuza ko abarundi baganira harimo abandi bantu b'abanyamahanga bariko barakora cyangwa bariko barafasha imigwi imiriya. Nibaza ko rero umuhuza ibyo ariko arakora ikibazo n'abarundi, na cyane cyane aya mashyirahamwe avuga ko avukiye hanze, usanga afise inkuru tarizo ngarutse ko umushinga ntahe Libera yavuze ko ngo hanze hari mu nzi ibihumbi 500 yari bya HCR bidafite icyo byerekanye. Hama uno munsi tuvugana twebwe nk'abariko bakorera mu Burundi turagize iminsi tubona mu nzi zitahuka mu gihugu kandi zakigwa ku murango ku mipaka itari mike, ahubwo tugatera akamo ko n'abari mu Rwanda nabo botera intambwe bagashyira ikirenge mu cya bagenzi babo kugira batahuke kubaka igihugu. Igihugu twibaza cyari twagiriza umuhuza kandi byumvikana ko dufise impande duhengamiye ko
hano
anagenda gutya gatoni. Nibaza ko uwo muntu amakuru afise ahushanye nayo dufise nibyo ko mu gihugu hashobora gupfa ubucanke uriya, ariko ni kuraba ati mbega ikicara twogishyira mu rutonde uruwo twabishyira mu mihanya ngata y'akazira muntu cyane byabaye kumbo
igwiriye
n'amasanganya.
Inyisho gufi ngufi muzaba mukoze cyane rwose reka duhe n'ijambo Pamela Muweza nawe nye kuri icyo kibazo ingorane n'umuhuza canke n'abarundi bwabo, tugakwi ijambo mukanya gato.
Ingorane je mbona ko ziri kuri bose, ziri ku barundi kuko tudashaka kumvikana, tudashaka kugira icyo duhurije ko, ziri no ku muhuza kuko afite abo mvuga ko yumviriza kuruta abandi. Nagira ntangakarorero kubitwerekeye amashyirahamwe ahanini usanga yatumiwe n'amashyirahamwe usanga amwe yitwa ko ari asosiyete sivile, no kuvuga ko yitwa ko ari abarwanda gatoya kazina muntu atahengamiye, n'ugasanga ahengamiye kuri opozisiyo, ayandi yatumiwe ugasanga ahengamiye ku butegetsi bw'i Bujumbura. Aho tukaba tuvuga tuti twe ko twebwe yahengamye, none umuntu uzotegwa gute abantu abari hagati bategereza gufasha gutora inyisho batatumiwe ngo bicare hamwe hamwe batore inyisho? Icyo ni kimwe. Cya kabiri mvuga ko ikibazo kiri ku Barundi kuko sidushaka kumva ko twe dufite ingorane, twe dufite ingorane muri twebwe. Nta muntu yaje mu Burundi kuvuga ngo agira ngo aho nyange ivyanditse muri constitution cyangwa ngagira bigwanye mu Barundi byavuye muri twebwe. Ni inyishu rero iva muri twebwe, gusa hakenewe umuntu azagahagarara hagati kugira ngo adufashe ntituje mu mashi cyangwa ngo abantu b'Abarundi bagume bahasiga ubuzima, bagume bapfa ngo hashire kuvuza yamaregure nk'uko mubona ariko aravuka ngo abantu basubire gupfa. Ijo ntazo twe twifuza yuko Abarundi n'ukuri basubira mu mahoro tugashobora tukubaka igihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri komora abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Frederic. Mwiriwe neza, muratwumva Frederic?
Halo.
Wi egera telefone uvuge cyane. Muri hega Frederic? Muri he?
Mu murenge wa Burega mu Rwanda, mu karere ka Rulindo.
Izina ry'Ikinyarwanda ni nde?
Okay, nitwa Ntawiyirusha Intege Frederic.
Ntawiyirusha Intege.
None icyumviro cyanjye cyangwa se igitekerezo cyanjye, numva mbere na mbere kubera ko ari inyungu z'abenegihugu hamwe baba bashaka buri kuri buri umwe, noneho bagakwiye gushyira hamwe, noneho yaba ari amashyaka avuga rimwe n'igihugu ndetse n'atavuga rumwe n'igihugu, bakishyira hamwe bakaba basenyera umugozi umwe kugira ngo bake igihugu kibereye bose. Halo,
tugakwijambo, turakumva.
Noneho buriya biba byiza mu rubuga rwa politiki iyo n'abatavuga rumwe na leta bahawe ijambo, kuko bituma bose bagira ubwisanzure, bityo n'amakimbirane ntazamuke cyane. Ariko urebye mu Burundi gusa ubona ko ari intambwe yatewe kuva nk'aho umukuru w'igihugu avuze ko muri 2020 inyuma yaho atazongera kwiyamamaza, ubona n'imwe n'imwe idashyigikiye ibyo akora igenda ibasha kwiyunga nawe kugira ngo bagire ibyo bageraho bubaka igihugu cyiza. Murakoze cyane.
Murakoze Frederic. Moshenahe Gerard Hakizimana. Frederic ati abarundi bakwiye kuja hamwe imirwi itandukanye itavuga rumwe igashira imbere inyungu z'igihugu. Tugakwi ijambo, mwugira icyo muvuze.
Twebwe icyo tubona ni uko uno munsi tuvugana turabona ko abarundi bamaze kugira ingendo yo kuza baraja hamwe, ari nacyo tuba twibaza ko uno munsi bari hamwe. Mugabo kubyo yavuze ko abatavuga rumwe na leta tiko tura mu gihugu tubanze bwa mbere kugifatira mu migu ibiri hariho imigambwe yemewe n'amategeko hariho nabandi bantu bahunze igihugu bahorana imigambwe canke batayifise bahora mu yindi migambwe abona bugasanga bafite ibyo bagirizwa canke bafite imitahe ibakurikirana rimwe tuvuga duti abo bafite imitahe ibakurikirana babanje kwitamire gutungane kugira ko umuntu ndetse batazimuha kudahana byo babyiza hama abatavuga n'umuntu na leta bari mu gihugu nabo tubasaba ko bandaye bakora politike zabo ariko bakazikora atabo barenganije bakazikora batishije inyuma yabene gihugu batari inyuma yo kugomba guhubya na cyane cyane nk'ibi byabaye mu 2015 reka ko abanye politike benshi bahubije abene gihugu mu kubahenda bitari ibyo tukavuga ko ihambaye ariko abanye politike bomenya ko kiri cyose kidoza kibashikira kitadova mu biganiro ahubwo bucitega mu matora ari nacyo tuba twahamagara kwita amatora mbere amashami yigenga twayemerera ko tuzakurikirana kandi tudahengana
mufasa ni Pamela Mureza namwe ku cimbero cyashikirijwe na Frederic Agirati abarundi nyabo nabo kwikuja hamwe bagashira imbere inyungu z'igihugu bagatera imbere nk'abantu
erega ndamushimiye ku cimbero ciwe ni yashikirije ariko iyo bari kubaravuga abarundi hariho abarundi abanyagihugu umunyagihugu usanzwe hama hakabaho abantu bitwa abanyepolitike abo bantu rero bama bafise utuvira utuyira baza baracamwo kugira ngo bashobore gushika ku byo bashaka ibiganiro ushobora gusanga bibaye ibyuko bahura kugira gusa bagabura ubutegetsi bamwe mwarabonye abandi kaba muri nko muri starage basaba yuko basubizwa ibyo banyajwe basubizwa amazu basubizwa ndi baza bashaka gusaba ati dusubire ku butegetsi mugabo umunyagihugu nawe mutoyi cyo kibazo yari afise umunyagihugu muto ashaka kuja kurema mu mahoro yiwe ashaka gutangaza utwo tuntu twiwe umunyeshuri akeneye kuja ku ishuri twebwe rero nk'abagwa na gatya kazi na muntu tuvuga tuti yego ikibazo aho gihagaze aho ikibazo nyamukuru kiri yego ni mu Barundi mugabo nabo banyepolitiki bakwiye kumvikana yuko atosura kuza baragwanira ku banyagihugu babahonyora ku mutwe babuza kubaho kugira ngo baronke ubutegetsi bashaka bumva yuko abanyagihugu bafise uburenganzira nabwo nabo bwo kubaho mu mahoro rero iyo umuntu wese ashatse ubutegetsi ntacaja ngaho ngo atuma abantu kwicana bavuga amajambo amadiskuru donc arimo urwanko yo guhamagarira abantu kwicana yo guhamagarira abantu kwankana yo kwitana amazina mabi bumve yuko Uburundi itongo ryabo Burundi ni Uburundi bwa twese tugeza kubamo mu mahoro bategeza kumva neza yuko bategeza kuba abapatriote abantu bakunda igihugu badakunda inda zabo
ego namwe namwe libera ntibashira kandi kuri ico cyimbyo cya Frederic agize ati nyabuna mushire abarundi mushire ku ruhande inzankano n'amacakubiri mushire imbere umutima wo kumvikana abafise ibibazo eka n'ivyiyumviro vya politiki bitandukanye bose baje hamwe bubaka ku Burundi tugakwijira mu mukanya gato
ego Frederic ya nimpanuro yakebuye abarundi neza cyane gose ico no kwibutsa nuko bavuga yuko Burundi buri muri demokrasi demokrasi isigura iki demokrasi isigura kumviriza umunyagihugu wese kugira terere igihugu cyubakwe mu mahoro n'umutekano demokrasi ni kumira uyu munsi rero hari ingorane mu gihugu na ikikuru ikintu nyamukuru nuko abarundi bakwicara hamwe atawukumiriwe kugira tegure kazoza kabana bacu izeze kuvuga ngo hariho abafite imitahe no kwibutsa yuko CNDD-FDD yaratumiwe mu biganiro bafite inkoho barabumvirije sijyambere biba mu Burundi izo mvugo rero twumva ngo hari bafite imitahe ngo ego ubutungane zaza gukora butaza gukora kuri bose mugabo muri biganiro vyo twebwe tuvuga nivuga ibi vyangondagonde bivuca bibera ni vya gatanu mvuga ibi biganiro vyo nyakuri ivyo biganiro nuko atanumwe bikumira kandi atari ubutegetsi bw'Ubujumbura butanga abazobijamo n'abafasha bategerezwa kugira bati abagize amatata ari hagati y'aba n'aba n'aba ntibatumirwe bose hanyuma rero bicare babige neza ikibazo nyamukuru tutari ko turavuga hano kubaka Burundi bwogorore butera imbere murabona uno munsi kwisi yose bari kubategura imigambi yo mu 2030 Union Africaine muri 2063 natwe turacari mu ndyane ibyo bintu birakwiye guhagarara kugira byaragejya kugwagasore ejo bundi twaraye tunaje anniversaire yiwe abarundi bose n'umukuru w'igihugu yarumvirije ijambo iragi rya kwagasore turi kurikize tubahe twishimye mu ngiro
tubiyusenje tumese komunika murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Erika Erika muri Veneza
miriwe
muri hehe
ndi i Burundi Igitega
Igitega izina gikirundi ninde
Manirakiza
Erika Manirakiza
Oui.
Duga kwijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku mashyira hamwe twatumiye abarunga mashyira hamwe atatumiwe mu mishikano izobera yarusha mu misiri imbere duga kwijambo ikibazo cy'imviro
Ego nakangije mvuze ku biganiro bibuca biba ugeje kuraba amashyira hamwe hari amashyira menshi atatumiwe kandi ayemerewe kandi yemewe gukorera ku butaka bw'u Burundi uretse na yari hanze mugasi nivu kuntu ingorane kandi ariza barundi bose mugahagira bamwe abatumirwa ntagira abandi ntibatumirwa donc muhuza rakwiye kuraba na shambiriwe bakaraba uko bategeza gutumiranya abantu bose byege bazo byo mu Burundi kuko abarundi twarushe kwama mu abanye politike barutererana gusanga umunyagigo ariko arahonyangwa azira abantu bari hejuru donc abo banye politike nyene tuko turavuga bobo barabinyunguzi wabo kuburyo umunyagigo mutoyi batamwibuka mugahagirana igihe cy'amatora bakaza kumurondera cyinshi kitubabaza cyane kitubabaza ugageje kuraba aha mu Burundi nukuri ibintu uko biragenda vema umuhuza narabe narabe wenyene avuga ati nkine gutumira abo byiga bose abarundi abafite amashyirahamwe bakaza bakabumviriza ko nibyo byiza nk'ubunya batumiye bamwe abandi batumiye sinizira yuko hazovamo ikintu bazogishwa bafunditse ko hari amashyirahamwe atatumiwe kandi atazovyemera icyo bakwibukira
murakoze Eric Manirakiza Eric Manirakiza ashikije ikibazo mwashikije nka mwese mu mashyirahamwe yanyu kivuga ko amashyirahamwe cyane cyane afite akamaro afite uruhare ruhambaye cyane rwose mu buzima bw'igihugu yotumirwa ariko nashaka ndabaze mu gihe iyo mishikano yoba koko nk'uko yatumiwe muri mu mpera z'ukwezi ikintu ibintu mubona byoshirwa imbere kugira ngo mahoro asubire gusasagara mu Burundi nibi reka dutangure kuri mwebwe Libera ntibashira kandi
nagakwesha iyi mishikirano nta kintu kimizovamwo nta kamaro ko guhendana pour moi ni nka recreation politique barimwo mugabo mu munsi habaye ibiganiro nyakuri bibereye mu kiti cy'uko atari Tanzania n'umufasha mushasha ikintu bo kwiga kugira Burundi uve mu kaga tuve kwama mu ibihumbi twamata ariko turaryana ningene hoba umugambi ndabivuga mu gifaransa de refonder la nation burundaise refonder no kuvuga gusharira u Burundi kubera iki icambere cyo no kiboneka neza nuko ya cyo twita les valeurs imigenzo y'ikirundi nuzeye za solidarité ubuntu les valeurs d'humanité ibyo byose byarapfuye zarapfuye kabisa uravye ivyerekeye les institutions uno munsi ziriho ku izina nautanga akarorero mwarabonye muri demokrasi aho ubuserukire umunyagihugu en parlementaire aba menace paraministre kubera avugiye abanyagihugu naho vyabonetse ku izi nshatse kuba rero yuko institution ziri uno munsi ziri ku izina zaratitoze
murafise mushyirahamwe Libera murafise igihugu mwifuza kwizo biganiro vyoberamwo canke umuhuza mwibaza ko yoba atawegamiye mukanye gato cyane gose
mukanye gato twe dusaba yuko ikibazo kisubira muri Union Africaine mu minwe ya Union Africaine na Nations Unies izo ni Union Africaine na Nations Unies bazoraba igihugu kirashe ibihugu biriho dashaka gutanga karongo Afrika y'Isud
mushya ntahe namwe Gerard Hakizimana mu gice muvuze kuri ico kibazo nyene kugira ngo iyo mishikirano niyaba mu mpera zo ku kwezi igire icivuyemo ibintu mubona abazohurira yo gukwigana ibi
cyo kugambere nkuko kashikije mu kiti twandikiye muhuza tugashira tukarungika itangazo ku wa 13 kwezi ku 10 gambere ntikwibaza ko ibiganiro mu ku 10 izoba cyo dushira imbere twebwe mu ishamo gishinzwe rwanditswe na kamona amahamba dusaba ko ibyo biganiro byo kwigizwa nyuma maze incungu zihabwe agaciro hama ku kizovayo twibaza ko kandi tutugutirindiye ko twoguma dusamariye ibiganiro twobandanye iterambere hama icyo twifuza nini ni uko ibiganiro bitahukanwa mu gihugu bikitabwa na benshi bashoboka kwafise amakinga mutekano wawo niyaza ko leta ihari ku neza ya bose kwifuza ko deja mu ya inyo afite ne cyane ishya mu buzima kongoni naza ko abo bantu bari kwagomba gusubiza inyuma iterambere ry'igihugu kuno munsi nta gihari na kimwe cyo tumara ibiganiro bibandanya ahubwo abanyepolitiki nibiyumvire ku mutora y'ibihumbi 2020 kuko upapuro rw'inzira bogo waramaze kumikwa na kuno abanyepolitiki mu ntara ya Kayanza hama tukabona ko urupapuro ari gugo kuhigwa umaze kurusoma urupapuro rwikwije akaba ruhengamiye na hamwe ibibazo bya politiki urupapuro ruboneka ko rushyira imbere inyungu za bose muri politiki
namwe madame Pamela Mubeza mu kanya gatoya cyane rwose mu gihe ibyo biganiro vyoba nk'uko bitegekanijwe ibintu mwebwe mwifuza mubona ko vyotuma haba ituze mu Burundi eka ibyo biganiro bikavamo intambwe iboneka ni nk'ibi mu kanya gato
murakoze gusa mbere yuko mbandanya nagiye ndababwira nibutse yuko naho abo bari Burundi mwumva umenga ibintu vyobandanya gihugu cotera imbere hari abari hanze bibuke yuko ibi vyarigeze kuba ntitubigumemwo ngo vyame biriko biraba twame hari ko turakeya impunzi zihunga turakeya abaja hanze y'igihugu twibuke yuko twese turi abarundi tugeze kwa mu Burundi okay ha donc ica mbere nibaza yuko uko ibi biganiro bibaye byovamwo ko hajaho programme yo gutunganya ubutegetsi buri base sur droit universel bafite mu Gifaransa donc buri base sur droit universel hanyuma ikindi haveho ubutungane by'ukuri bwigenga kugira ngo havemo guhana abo bose bagirizwa ubwicanyi ntihaje nko guheberanira kuko hashobora kuva nko guheberanira hama bwa bwice bikazokwa mu buhari abicana bakoze kuba bidegenje bazi yuko tuzokwica hama ejo tujya twumvikane duce tubabarirana bace tuja ku butegetsi bice bihera ije neza zava nko guhagarika ubwicanyi hanyuma kandi ukasha turushaka nuko havamo z'ukuri abanyepolitiki avaho bumvikanye ingene bagiye guteza imbere igihugu bashyizeho imigambi nyayo iraba abanyagihugu itaraba desinteret personel itaraba inyungu zabo ku gatwe kabo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Cedric mwiriwe neza
mwiriwe neza munyamakuru
mwiriwe neza muri he Cedric
je neza ndi Kampala Uganda
Kampala ya kazi na kawe
ni Cedric irakoze
iravuze
yego
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
yego ndaramukije abatumire ariko nabwo connection yari yanyoroheje ariko numvise ko muri mu kiganiro cyerekeranye n'iyi mishyirano izo habera mu gihugu cya Tanzania ni henze
yego
mu mpera zo ku kwezi yego hama jewe icyo nagomba gusaba numvise ko mengo dusaba batumire batatu
yego
ego nagomba gusaba cyane cyane abantu bari muri opposition ko bato saba amananiza cyane ko badodadika guko bamye basaba ibiganiro kuva 2016 na 17 gushika n'ubu ariko barabona yuko ibyo basabye mengo babaye nka babana barirana barira hama bakabura kibahoza ariko cyane nagomba kuvuga ni iri biganiro kuko turiko kegereza ikiringo cy'amatora nagomba gusaba abanyepolitiki ko bato hagarika imitima cyanje babato saba amananiza kwabwo bokwemera bakazotahuka bagategurira hamwe amatora ya 2022 hako baguma muri bya bindi bitazopfa bihe
murakoze
yaguhama kandi kano nagomba kubasema nagomba no guca ndabasaba ba nkare tatanye gusaba na bari mu opposition ko bose bo raba inyungu z'abanyagihugu ko nakarorero jewe aho merereye areho abahunza igihugu bisa nabegeranye cyane mbona ubuzima babayemwo ni ibintu bitameze neza buryo buzima bwo mu nkambi cyane bwo buhungiro
bameze
neza nashaka ko bose imitima hamwe hama bakaraba ineza z'abanyagihugu hama ineza zabo bakaziraba mu nyuma cyane bakaraba inyungu zingana.
Urakoze Cedric, reka duhe ijambo, reka dutangure kuri mwebwe Libera ntibashira kandi mu gice muvuze ku byumviro bishikirijwe na Cedric.
Nagira mbwire Cedric je kutari muri opposition, jewe ndumwe ari muri kaminuza, hanyuma nkaba ndonguye ishyirahamwe ryitwa Burundi Solidarité International, yifuza kubaka u Burundi mu bisata byose. Tufise abahinga mu bintu bitandukanye. Turi muri opposition rero twita ko turi abarundi b'umutima bagomba kubaka igihugu kuja mu matora nibaza yuko atari umuti uno munsi ingorane z'u Burundi bufise simpakanya amatora mugabo ayo matora yoba hari bindu bimaze gushikwa mu ngiro icyamere cyoco nuko amaradiyo yugawe yokugurugwa abahunze bagahunguka imbonera kure zirwa zirakora ibara zitera ubwoba turazi neza n'imigambwe iri mu Burundi yuko badashobora kuja kuyaga n'abanyagihugu ngira gwasa niyo ariko aranyumviriza arazi neza abanywanyi biwe ingene biko biragenda muca make rero abarundi tukwiye kwicara hamwe kugira dutegure amatora nyakuri aciye mu mwumvikano akurikiza bwa France ari norme internationale en matière de démocratie
ndabona kanya kihuta reka tubanguke reka tuvunagure amajambo reka duhe ijambo madame Pamela Mubiza nawe nyine mu kanya gatoya cyane rwose agira icyo avuze ku byashikirijwe na Cedric avuga cyane cyane ibyerekeye abatugira amananiza muri ibyo biganira mu gihe bizoba bitanguye tugakwije ijambo mu kanya gato.
Yego cyane sidikira ko ndamushimiye cyane ibyo avuga n'ibyo abarushe abarushe n'abanyagihugu basanzwe n'abanyagihugu n'abarundi sabo batwara imigambwe sabo bari mu batwara amashyirahamwe akomakomeye cyane iki abarushe n'abanyagihugu abapfa n'abanyagihugu abafunzwe n'abanyagihugu mugabo abantu abari bakwiye gufata ingingo kugira ngo bihagarare akaba aribo bazana amananiza uri Bujumbura bakagorana uri opposition hanze bakagorana kuko bashakama inyungu z'iwabo bumve neza yuko barundi barushe bumve neza yuko barundi bari kubarangazwa turi muri cycle dahera ibindi bitanguye muri 2015 n'ibindi byatanguye kuva mbere igihe abayisraeli bazaba bata mu mazi babaniga babagira gute si cyo muri 2015 n'ibyabaye kuva mbere ni ukuvuga yuko ibibazo birahari kuva kera abanyagihugu nk'uko abanyepolitiki babagira by'ingazi kugira ngo bashikire icyo bashaka ntibyumvikana ntibyumvikana bakwiye n'ukuri ifo kubinyaruka abantu bicarane ingorane muri twegiri mu Barundi dukoresheje ukuri
namwe Gerard Hakizimana ku vyimvura byashikirijwe na Cedric mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe
nagira amanu shimire Cedric yavuze amajambo akomeye ati opposition yosaba amananiza mugabo aha kandi yanavuze ati hariho bene wacu b'impunzi bari hanze aho mbaye mbona ko babayeho nabi ibyo natwe turifuza ko buri mpunzi yose nk'ishyamba gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamo na Burundi yotahuka kandi amahoro anatsinda mu gihugu amahoro n'umutekano no gutugana birahari aha nkacangaruka kuri mugenzi wanjye turi kumwe muri kiganiro Libera naho yahaririye agakumbure yakishura umusedri biraboneka ko Libera afise umugwi ariko arahengamira ko na cyane cyane umugwi w'abanyepolitiki bavuga ko bari hanze aho biboneka ko mudashikiriza wewe afise kumbure ibyo ariko arabashikiririza ariko tukavuga duti nk'abantu mu mashyamwe yigenga na cyane cyane nka twishinze kwandika n'akamwe na mama Burundi icyo tuboye ntigihora nacyo ituma twavuga ko ishyirahamwe ryose ryomenya ko intumbero rifise ari intumbero yo gufasha bene igihugu kubana mu mahoro ari intumbero yo gufasha bene igihugu kubana bahagije atakazi na muntu hama kujyanye n'amatora nta yindi ntumbero n'imwe ishoboka atari amatora y'2022 anacyo tuba tuhamagarira bose kuzokwitaba ayo matora kandi tukibaza ko amatora azogena neza natwe tukaza ko tuzofasha bitagena nabyo twabizidoma ko utotungo twama ariko muri zanye turashima ibiganiro kubera mu gihugu twarabera hanze
tubibutse incuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio nkinjwe ya America turi kumwe na Salvator mwiriwe neza
mwiriwe neza radio ijwi rya America
mwiriwe neza muri he Salvator
njyewe ndi mu Rwanda
ndumva telefone yiwe ya Salvatore Cice ariko mu gusozera abashinga na numfasoni turi kumwe nashaka mugire ikintu muvuze ku makuru atangazwa bavuga ko kenshi na kenshi ingorane z'u Burundi ziva cyane cyane gihegereje amatora canke gihe cy'amatora ico kibazo kiva kuki ico kibazo cotoregwa inyishugute liberant bashaka kandi mukanya gato
ni ingorane ziranire ngaho ingorane mu Burundi na bategetsi bakunda igihugu bafise imigambi yo guteza imbere u Burundi no guteza imbere abarundi mu gifaransa bita leadership c'est un problème de leadership
iyo probleme ya duka igihe amatora yigereje canke mu matora
la problème de leadership conséquence ya izonizie nuko ubutegetsi buriho bukora budateza imbere igihugu hanyuma rero amatora yegereje koma taranze bilan positif baba bafise baca baja mu kubujyanisha abanyagihugu none nkibonera kure kugira zabazajeho amatora yagiyimirije akoreko zo ziko zirakora ibara canke uburezi bwatitutse
ego me ndabona kanya kagiye reka duhe ijambo kandi na Gerard Hakizimana kuri ico kibazo nyene ingone z'abarundi kenshi na kenshi izo zaduka igihe cy'amatora canke imbere y'amatora canke igihe amatora igereje icyo kibazo cyotorerwa inyishugute
nkuko mushirije nibyo ibazo mu Burundi keshi bishika iyo amatora yegereje bikaboneka ko rero hakiri abarundi badashaka ko amatora aba canke abarundi itorera nini zungora zurutorerwa umuti ugambere nuko hotangura gushyirwa mu ngiro uguhana na cyane cyane abanyepolitiki bavuga ko keshi bageze amatora usanga ariko barashikiriza ibitari byo bahubisha abenegihugu babesha kugira ko umure akajagari kaduke mbere ugasanga niyo amatora abaye bakanye ibyayavuyemo batari bafise ababo bakwiye intara zose aho usanga hari ubukene bw'abantwanyi rero tukabona ko kuva mu ibyo bibazo nuko abanyepolitiki bamenya ko utsinze adatsindira umugambi aba yatorewe utsinze atsindira abarundi kandi n'uwatsinzwe nawe akamenya ko kubahiriza amategeko ari ngombwa uyarenze nuko yatsinzwe agahanwa kuko bemeza ko benshi bitwaza amakungu kugira ko umugore ashikire ubutegetsi
bw'intwaro namwe madame Pamela Mubeza ikintu amakuru avugwa atangazwa ko kenshi na kenshi y'amatora yigereje canke matora ari ho haba indyane za politike mu Burundi ikazivamwo kajagari nka kamaze imyaka irenga ibiri mu Burundi aho mwebwe muhavuga ko inyishu zotogwa gute
ego ni ikibazo kihari nyamukuru nuko dufisha abanyepolitike badakunda igihugu abo banyepolitike bakunda bakunda inyungu zabo ntibakunda inyungu z'abanyagihugu ntibakunda inyungu z'abanyagihugu bisho bituma mise sehegeje amatora birara mu banyagihugu bamwe bakabigisha amajambo y'ukwankana y'ukwicana umwe wese akagerageza ko ashoboye kugira ngo habe akajagari bitewe bikunde ashike kuca ashaka mugabo urumva yuko aho nta nyungu y'abanyagihugu ihari si ukuvuga ngo abikoreye umunyagihugu abikoze ku nyungu ziwe tuga dusaba yuko rero ku nyungu z'abanyagihugu abanyepolitiki by'ukuri baze bayibuka yuko abanyagihugu bafise uburenganzira nabo bafise agateka kabo nibaze barabubahiriza kandi mu maprogramu yabo muri za programu zose za siporo z'igihugu baba bibuka yuko bariko basaba ngo tubatore cyangwa ko bashaka kubategetsi kugira ngo badufashe ntibari hajya kugira ngo bo biteze imbere bari hajya kugira ngo bateze imbere igihugu kugira ngo batabaze Burundi bugire ijambo
urakoze ndabashimire cyane rwose Mufaso ni Pamela Mubeza ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turagushimiye namwe Mushenhaye Libera ntibashira kandi ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni Radio Ijwi ry'America turagushimiye nawe Gerard Hakizimana wakoze cyane rwose kuba waronsa kanya kugira ngo mwitabe Ijwi ry'America turashimiye abanyuwanyu muri Radio Ijwi ry'America bose baduteye akamo tukaba dushimiye kandi na nabadufashije kugiranya ikiganiro facile ekana Justin engineer murakoze mwese turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mukwikirana ibiganiro vya radio Ijwi ry'America.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku kiganiro.